mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Iyo neza nchuti muri kumwe natwe mu iganiro vya ino genekerezo rya gatandatu kwezi kwa muri kumwe natwe mu ino genekerezo rya 13 kwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
nuko bo tugirira inguvu bakadushyize amatongo yacu kugira natwe tugira gateka nk'abandi barundi bose izindwara zidufata umuntu agafata agira aho yikora hari igihe natwe icyo twopfa naho dukuze ubwo abana dusigira bakakazumirwa neza.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri site ya Kamakara iri mu ntara ya Cibitoke yavuga ku kibazo cy'amatongo ari mu mburano haheze imyaka itari mike. Iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya. Hagataho abana bo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania baza batanguye uburuhuko bwa Pasika, abigisha barashima umwimbu baronse nkuko muza kuvyumva. Ariko imbere yuko tuja mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko muri Afrika y'Epfo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe idaca n'uwaka yagiye hamwe kuri uno wa gatatu mu myiyerekano yahuje abantu ibihumbi ku mugwa mukuru Pretoria. Abanyagihugu basaba ko Perezida Jacob Zuma atanga imihoho ingingo Perezida Zuma aherutse gufata yo kwirukana umushikiranganje yajeje ikigega mu mabanga yiwe isa nkaho ariyo yongereje ishavu ryari maze iminsi mu banyagihugu. Inyanduruko y'iyo myiyerekano ikaba yavuye ku bibazo vya ruswa, ubushomeri buri ku rugero rwo hejuru, hamwe n'ibibazo by'ubutunzi bugeze habi bikegekwa kuri leta iramutswa Perezida Jacob Zuma. Muri Nigeria indwara ya mugiga iramaze guhitana abantu bashika ku 489 mu nama yatunganijwe n'umushikiranganje yajeje amagara y'abantu. Izahake Adewol yavuze ko igitigiri kinini camaze guhitanwa n'iyo ndwara kigizwe n'abana bari hagati y'imyaka 5 na 14. Abantu barenga 400 nibo bamaze kwandura iyo ndwara kuva yadutse mu mpera z'umwaka uheze wa 2016. Abajejwe amagara y'abantu bakamenyesha ko bamaze gutanga incanco zishika ku 700. Userukira leta z'umwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yaraye atangaje ko leta ya Donald Trump itazosubira kwihanganira na gato ko Perezida Bashar al-Assad wa Syria asubira gukandamiza abanyagihugu biwe. Ivyo Nikki Haley yabivugiye mu nama y'umutekano ya ONU kuri uno wa gatatu yariganije kwiga ku ntambara imaze imyaka 6 muri Syria. Nikki Haley yavuze ko ubu bacunze ibikorwa vya leta ya Assad, yongera kandi anegura basoma mbike ba Perezida Assad aho bakingira ibikorwa vyiwe yise ko bigayise cyane abo yatunze ko urutoki cyane akaba ari ibihugu by'u Burusiya, Irani hamwe n'umuhari Hezbollah. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Banze tunyarukira ariko i Kigali mu Rwanda havugwa inzu yafashwe n'umuriro. Ni inzu iherereye hafi ya gasho kazwi ku izina ry'igihumbi n'930. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Eric bagira ubusa ariko aradukurikiranira iyo nkuru. Eric, iyo nzu yahiye ryari?
Yego Diane, nkuko warumaze kubivuga ni inzu yatangiye gushya ahagana saa 11:45 zo mu gitondo, ni ukuvuga amasaha ya hano mu Rwanda no mu Burundi. Ni inzu rero y'ubucuruzi yakoreragamo abantu bagera kuri 5 ndetse n'ibiro by'akagari ka Kabeza mu murenge wa Muhima. Ni ibiro byegeranye mu business trans cyangwa se business y'Inyarugenge uko amaze kugira abakurikira bizigana
uburyo iyo nzu yahiyemwo gwa buramenyekana
no kuvuga ngo igipolisi cy'u Rwanda dufatiye ku muvugizi wacyo ACT Seosi Badege avuze ko no buryo bugikorwaho iperereza ariko nanone uburyo bwaturutse ku mashanyarazi ku nkongi y'umuriro w'amashanyarazi ni ukuvuga ngo rero kugeza n'ubu uretse wenda iperereza bari gukora bamenye niba hari uwaba wabiteye ngo abahe kuba yabiryozwa ntabwo biramenyekana bya nyabyo nta n'ubwo haramenyekana agaciro k'ibyangiritse gusa urebye ku ruhande rwa bamwe twagiye tuganira batubwiye ko abanyamahanga bari barimo bikekwa ko ari abapakistani bo muri pakistani bamwe batubwiye ko batakaje mu byibura ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari 70,000 by'abanyamerika ni ukuvuga asaga ho ibihumbi nka miliyoni 58 mu mafaranga y'u Rwanda ni ibicuruzwa rero byari byiganjemo iby'imodoka amapine y'imodoka amavuta y'imodoka hakabaho n'abari bafite ibicuruzwa birimo amakarbo ni ukuvuga iby'ubwubatsi amakaroni n'amakorogati byari bivangavanze bitewe n'uko n'ahantu hari nka stoka ahantu babistokaga ariko noneho bakajya babikuramo babijyana ahandi
ego Eric uretse ibyo bintu umva bitaramenyekana neza n'agaciro byo babifise hari abantu babo bahakomerekeye hari abantu babo bahagiriye izindi ngorane zindi
nta muntu n'umwe waba wayakomeretse cyangwa se ngo abe yahapfira cyane ko nabwari mu buryo byabaye mu masaha atari ay'akazi tubajije umwe mu bari baharinze ni ukuvuga umunyezamu cyangwa se umunyerondo yatubwiye ko yarariye ibiro by'akagari ka Kabeza ariko noneho ni ukuvuga ngo amazu yaragikinze ni naho ikibazo cyagoraniye cyo kuvuga ngo babashe kuba bazi kubera ko muri iyo nzu hari harimo za kizimyamoto ariko kugira ngo babashe kuba bazi igihe babashe kuba babuza uwo muriro n'ibintu bitabashije gusohoka wenda ikintu yakwibutsa abakurikira radiyo y'Amerika ni inzu ihiye ikurikirana na gereza ya Nyaro ya Gasabo ikimironko nayo ndibwira ko nta byumweru bitatu birashira ihiye bikaba byose zaryabangirijwe n'ubundi na gereza nkuru ya Nyarugenge ariyo izina business trans iyo yahiye ku munsi wa Noheli ni ukuvuga mu mpera z'umwaka ushize 2016
urakoze cyane Eric bagira ubusa ukomeze udukurikiranira iyo nkuru hama turaheza tukwikore ko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire byinshi utazoba washoboye kutubwira ubu
nanjye ndagushimiye Diane Ninahagwe
yavugwa mu ntara cyahera mu ntara ya Cibitoke bamwe manyagihugu muri site Kamakara yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke basaba leta kugira inguvu bagakomuregwa amatongo yabo ari mu mburano haraheze imyaka n'indi ivyo babisaba nyuma yaho leta y'u Burundi yibukize ko ari umugambi wo kugara amasite yose yo mu gihugu abanyagihugu babayemwo bagasubira ku mitumba bamukamwo ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse amazi imisi ngaho muri site ya Kamakara
bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo bo muri site Kamakara iri ku mutumba Rugeregere wa commune Rugombo bavuga ko bifuza gusubira mu matongo bahunze bavamwo ariko muri kino gihe bahura n'inzitizi z'uko ayo matongo ari mu mburano aha babandanya bavuga ko zimwe ziri mu minwe y'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB izindi ziri mu minwe y'ubutungane ikibabaje aba banyagihugu ni kudindira kwazo aba ni bamwe mu baganiriye n'icyo rya Amerika
nka jewe nahunze 35 mugabo aho twahunze tuva ndahazi gushika n'ubundi ko ndahaburana kandi ndahaburanye imyaka 12 aho nusi ndashikirizwa urumva ko ubwo buzima ndimo ni bubi naratsinze CNTB baje kunshikiriza gatatu ariko nyabantu ngeze kuri iyo tongo baca bashaka kuntema kugira nzohebe ndambigwe mpebe
umwaka ni wa 9 ndariburana muri senti hari ikimanza za leta iyo myaka yose tuburana kugeza n'ubu banzigejeje ngo bazoza kwitongo
ibyo bituma abanyagihugu babeshwaho n'ibyo barimye mu matongo bakosa amafaranga. Erasito Barakana avuga ko ibintu byunyugwa nuko n'abavukanye biwe batagira amikoro kubwo kutagira uburenganzira kuri ayo matongo yabo.
Amatongo yanjye yose araho arije tongo data yifatiye ku giti kiwe yiciye nta narimwe ndimo ndi kugahinga n'ubu kugera imyaka isa nuko ndi mu buhunzi. Data afite amatongo twavukiye twagomba kubaho, utafite amafaranga yo gukotesha uwo mwaka nturya. Mfite baruma nanjye bageze kuri bane barakutuye paraseri nabo babako muri mugina. Mfite bashiki banje bageze kuri batanu abo nabo ntibagira aho babane nk'uko.
Nubwo uyu mutama avuga ko asa naho akiri mu buhungiro, twibutse ko leta iherutse gusubira kubwira abanyagihugu bose bari mu masite ko ifise umugambi wo kuyugara. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu busigura ko atamunyagihugu ashobora kubandanya yitwa impunzi mu gihugu ciwe. Vyongeye Terence Ntayiraja, umuvugizi muri ubwo bushikiranganji akaba n'umwunganizi w'umushikiranganji wabwo, avuga ko ibijanye nabo batagira amatongo ari kibazo leta ibwirizwa gukemura mbere yuko yugara ayo masite.
Mbego umuntu yavuye mu itongo yiwe ryagiye mujibatari muha rero kubganje nta gutora umuti w'ikibazo ugatera ikindi kibazo. Ntushaka gufata umurundi arahantu ukamuta mu ibarabara utamushizwe canke hari hantu. Nuko uvuga wadafite nitongo nikaza cyo kwicarira leta ikigikara amatongo ishise igatunganiza abantu umwe wese akaronka aba atawanja uwangura.
Ariko rero umukuru wa site Kamakara Nzobonimpa Emmanuel asaba ko abafite amatongo yabo bwegu ari mu mburano leta yoshiramo ingufu imanza zigacibwa vuba.
Icyo twosaba leta nuko botugirira ingufu bakadushikiriza amatongo yacu kugira natwe tugire agateka nk'abandi barundi bose. Hama bamaze kudushikiriza amatongo mu by'ukuri natwe twikuzuza ko twa mu masite tumaze kuronka amatongo yacu. Kuko tumaze kuronka amatongo yacu natwe tukomererwa neza izibara zidufata umuntu agafata agira aho yikora. Hari igihe natwe ejo twopfa naho dukuze mu bw'abana dusize bakazomererwa neza.
Amakuru duhabwa n'abarongoye site Kamakara avuga ko irimwo imiryango igera ku 1459 ikaba imwe mu masite ari mu mugambi wo kugagwa na leta. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Mu ntara turaza gusubira yo handi hato, ariko tubanze dukubitire mu kambi aho guhera kuri no wa gatatu abanyeshuri mu mashuri yisumbuye mikambi y'impunzi irinduta muri Tanzania batanguye buruhuko bwa Pasika. Umwimbu kuwa bwabigisha ukaba wagenze neza cyane, ariko hakaba hari bonekeje n'abanyeshuri bahevye muri kino gice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri. Ivyinshi n'umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo akora ijwi rya Amerika induta muri Tanzania.
Lycée de l'Espoir ishure ryonyene gisumbuye riri mu kambi y'Induta rifise abana barenga 600. Abo bana kuri uyu wa gatatu niho babwirwa amanota y'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure. Kubwo umwigisha yaganiriye n'Ijwi rya Amerika, umwimbu mu banyeshure wabaye mwiza.
Twagomba tubabwire ko dusimu neza rangere nga mu kambi y'Induta aho ishure gisumbuye rya Lycée de l'Espoir bahagiye kuba proclamation ku banyeshuri bashoboye kurangiza icyaka cya kabiri. None rero byagenze neza, amashuri yagenze neza, umwimbo wagenze neza, kuko turavye hashoboye kuronka batatu ba mbere agashimwe ku ishuri ryose, kuko hariho batatu ba mbere bashoboye kuronka agashimwe ku ishuri ryose. Aho uwa mbere rose 78 akaba yavuye mu ishuri rya Normal ya kabiri, uwa kabiri akaba yavuye muri Normal ya kane, uwa gatatu akaba yavuye muri mu gisata cy'ubushakashatsi seconde scientifique. Mwa batatu ba mbere harimo umukobwa umwe yavuye mu gisata cya seconde scientifique B. None rero twagomba kubwira yuko umwe mumeze neza, kuko abanyeshuri benshi bamenye ku bwinshi, kiretse ko nk'abatashoboye kumaze kumara nk'ibibazo abasigaye bo bamenye. Uravye kubamenye n'abayobewe mu bwongereza neza rwose.
Ariko rero icyatswe kubatubira uyu mwigisha avuga ko ari igabanuka ry'ibifungurwa ryatumye abanyeshuri bamwe bakora ibibazo nabi nabi.
Urazi ko udafungura ukiga neza ntibashoboye, nicyo bituma benshi harimo ababaye bano klasi kubera ko usanga bafite ibibazo by'ubuzima. N'ibintu byiracyo byose byatumye habaho umwimbu w'abantu ugabanuka, harimo n'abatashoboye kumara ibibazo. Mugabo twizera ko ngira ngo komisiyo imwe yazobitorera inyishu sinzi irango nyinshi turabaye uko babandanya amashuri atangora.
Muri abo bahebye haragwiriyemo abigeme, bamwe bahitamo kubaka, abandi bakaba bafise ibindi bibazo.
Abakobwa barashika nk'amajana nk'abiri na 200, kiretse gusa ko usanga umwe ahaguma hahaye umwe tutazi imvo ziwe, nubwo usanga kenshi bashobora kugenda kurongorwa.
nizihe ngaruka zikunze kwibonekeza ku bakobwa baje kurongorwa?
Biribonekeza nyene ko usanga naho yongene kurongorwa usanga umugabo aramutaye ugasanga asigaye mu gatenti wenyene usanga ni kibazo ugasanga amusigiranye nda aravyaye harabuze kimufashe niki niki usanga ni kibazo.
Ego nkabarezi namwe mfite uruhara ruhe kugira mugwanye ako kabikabisha?
Twebwe nk'abarezi turagerageza tukabasigurira cyane mu mashuri tukababwira ati kurongo bataragera manzu mwiga amashuri hanyuma muzobone kurongorwa mugabo harimo abavyumva n'abatavyumva mugabo benshi baravyumva.
Dufate nko muri kino gice hahebye abakobwa bangana gute?
Harashobora guhera nk'abakobwa bashika nka 15.
Abo bose n'abatwaye inda zishusha?
Harimo abazitwaye n'abandi baheje kumvo z'ubuzima ziracyo ni iki usanga adacyo tanga dafiye.
Igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri rero kizotangura kuwa 24 ukwezi kwa kane nyene.
Bagomba tu twa yuko umwaka ushaka kandi kizoshobora gitangura tariki 24 z'ukwezi kwa kane ariko twamenye nuko gusa nk'abarezi twashoboye kuzosha tubandanya ivyigwa kuva ku munsi wa mbere ku mashuri aheza muri première lettre moderne na première scientifique de na normal ya kane kuva ku munsi wa mbere turamanya ivyo bya twitegurire ikibazo cya leta gisoko kugwa mu mezi akuri mu mezi ari imbere hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukwezi kwa gatandatu.
Abandi bana bariko babandanya kwiga na bo mu mwaka w'icyenda mu ishuri nshingiro ni mu gihe abana bo mu ishuri nshingiro bo batanguye uburuhuko bwa pasika kuva ku munsi wa gatanu indwi heze. Leonce Niyongabo, induta muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tukiri mu makambi abasore b'abarundi ba mu ikambi yo mu Rusenda batinya kuja gushaka abakobwa b'abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe kubera ubwinshi bw'inkwano basabwa. Ino nkuru rero ni inkuru tubasubiriyemo kubera mwabidusavye yakoze n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo.
Iki kibazo cy'inkwano ziri hejuru abasore b'abarundi basabwa igihe baba bagiye gushaka mu bakongomani bo mu bwoko bw'ababembe kiri mu bituma badashingiranwa kandi ari bo baturanyi ba bugufi b'abarundi baba mu nkambi yo mu Rusenda. Icyakoza nubwo bimeze gutya abasore b'abarundi babishoboye ntibibabuza gutanga inkwano bavuga ko basabwa mu gihe baba bakundanye n'abakobwa b'ababembe ariko bakagenda bazishura gahoro gahoro bitewe n'uko ibyo basabwa nk'inkwano aba ari byinshi. Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'urubyiruko rw'abarundi kuri iki kibazo cy'inkwano basabwa iyo bagiye gushaka mu bakongomani bo mu bwoko bw'ababembe. Sandayizigiye aheruka gushakana n'umukobwa w'umubembe aragaruka ku nkwano bamusabye
ibari igihumbi. Nico basabye basaba ishuka, basaba umupanga, basaba imuji ya nyina w'umwana idolari 100, basaba igoti ese wiwe ikirato ese wiwe mbo basaba ikibase cy'ubufu n'imene iyindi ugenda kujyana ari akwirega.
None sizo warabitanze byose?
Sindabitanga byose twatanze inusho. Yari menshi cyane amafaranga badusabye.
Ese utabonye bigenda gute?
Uje fungwa.
Witeguye gufungwa kubera utarayabona yose?
Yaga. Ari ndikonde yaronde.
Abandi basore twaganiriye badutangarije ko batinya gushaka mu bakongomani bagahitamo gushaka mu bakobwa b'abarundi kubera inkwano zabo abatari ikiguzi.
Cyo gushaka kubera abakongomani bene data basaba imari ndende. Imari nini cyane nk'ibihumbi bibiri ukaza kuko ku mugoro ukacura bumenga. Ivyo humbi bihaho bikura. Tuhitamo kuza kuzosaka umurundi kubera kwa mahera makenyi cyane.
Nase mwakundanye n'umukobwa wawo use wamwangira wowe?
Twakundanye. Twakundanye no hapa nkamwangira kubera irya mari basaba ni nyinshi nta no ikura. Daronka igihumbi cy'amadolari cy'amazatano y'amadolari. Kubera mahera y'amakongo aragoye kuronka. Narwe rero turabarundi kaca bitugora kwinjira muri aba bama muri aba badada baba babakongomani abakora abakongomani bigatuma tubakwepa gatonye kubera iyo mari basaba ni ndende ni nyinshi cyane. $2,000 cyangwa $1,000 izaraho nyine dolari ugira urironke n'ingorane urabibicuya baca basaka kugurisha nk'umuntu uragurishije. kamengu giye ku ninyamu giye kuzogurisa sai nawe uzoronka inyungu kacuraba yo mahera basaba ntawe yakura cyari tuma tugirane twogopa
mu gihe kibazo cy'inkwano kigora abasore b'abarundi abaturage b'abakongomani baturi inkambi yo mu rusenda ibo siko babibona kuko basanga gushaka mu barundi biba bihendutse Manyot no mukongomani utuye muri centre yo mu rusenda avuga yuko yahisemo gushaka mu nkambi yo mu rusenda kubera abagore baho babafata neza ndetse n'inkwano zaho ntizishuzwe
cyo namushakiye kwano hari ya ntamuntu abasaba inkwano urabona kirimo nabyo
uyu mugore wo mu nkambi yo mu rusenda utashatse ko tuvuga amazina ye amaze amezi agera kuri atanu ashatswe mu bakongomani bo mu rusenda avuga ko kuva yashakwa nta nkwano bari baho umuryango we nubwo adasiba gusaba umugabo we kugira ngo atange inkwano mu nkambi
kuko nibigenda ndamubarira akambarira akambwira ngo ni ngo ababyeyi nibaza zaba
kuba ngo ubuwe bagukoye iki washatswe mu bakongomani
ntacyo
bigenda akubwira gute
abwira nababona ko azayiba
ubu nkwano ntawe baratanga
arambwira nabona jama zayitanga ariko ntiya abashidikanya kwa tari jama ntiyayiba
singwano zonyine abasore b'abarundi batinya gushakira abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe ahubwo iyo umuryango ko basebukwe umuhungu wagize ibyago hari amatungo umusore ategeka gushakira kwa basebukwe igihe bari mu kiriyo
n'umwanda yiruka gupfisha sebukwe igihe bagiye databukwe yapfa kwatanze ihene ihene turayizana barayitora igihe baganduze tutungira gutwara yindi hene mu buko bwa murumunanje
none se nkiye umuntu ari umukeme akabura ibyo byose bamusaba bigenda gute
iyo bagusabye ibyo bintu utabibonye wo umukwe basaba bavuga ati iyo si umukwe ntakwiye kuba umukwe ariho basabagira ni savu bakasabaza gutora umwana wabo umukobwa bakamujani wabo kugira umugombo rero ariya urinda gutwara imali by'abagutiriye ni mkura alia kugira mude kubana murugo kandi.
Badase nga voku bwijwi ry'Amerika mu rusenda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Ndiende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Dusaba imbabazi abatwumviriza nkuko twari twarabimenyereje iminsi yose kwa kane uno munsi byanuganuzwe ntimuza gushobora kubikurikirana ariko tubandanirize mu makambi aho ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'abarundi ibamwo imico y'abantu batandukanye kandi babayeho ku buryo budasa igisata c'abantu bafise ubumuga ni kimwe mu bihura n'ibibazo byinshi abafise ubumuga bamenyesha ko hariho abo bwiyongereye bivanye n'ubuzima barimo mu ikambi Desire Hatungimana akoreje ujya Amerika mu ikambi ya Mahama
Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zifise ubumuga zihura n'ingorane nyinshi cyane mu buzima bwazo bwa misi yose bagenzi babo badafise nk'uko izo mpunzi zivyivugira. Nk'uno mugabo afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru amenyesha ko bivanye n'ingene aryama ubumuga bwiwe ho kugabanuka buriyongera.
Abantu bafise ubumuga bw'ingingo ahantu barara mu bisanzwe haratekigonga harababaje kubera ko n'ubumuga buguma bwiyongera. Kubera ko nta tumatira baduhaye tujyamaho turara hasi ku gasare ubwo ubumuga bukaguma bwiyongera namwe muraze ubumuga bujyanye n'amagufa cyaguma bwiyongera ikindi nacyo nk'ikintu kijyanye n'amatara hariho amatara bahaye abantu b'abasaza nka twebwe abantu bafite ubumuga ntibaduhaye tugenda tuwatsitagurika dutsitagurika nk'iyo kuri toilette ubwo nyene ugenda uritura hasi witura hasi ibyo nabyo ntabwo babidushyiriye mu ngiro
biturutse kuri ubwo bumuga agahinda ni kenshi kuko bategerezwa gutungwa gusa no gutega amashi mu gihe abandi baca ingero bagasomira abana babo nk'ukuno abimenyesha
kajewe ikintu kingora kikambabaza ni gihe ushobora kubona yuko ushobora kuba no ushobora kugenda kurondera udufaranga gucingero hamwe nabandi usanga nyene ari ibintu nimbabaza kuburyo udashobora kugenda ngo ugiye gusaba akazi muri bajya hari abantu usanga bariko barubaka amazu ngaho kugira bajye bafasha abamaso yero yugiye ufise ubwo bumuga barakuraba akabona ko atacushoboye nyine ari kubatesha umwanya mwisho gihe birakubabaza kuburyo ubona uti yaba nari nkomeye nanje nari gukorera udufaranga cyo gihumbi kuri uno munsi hanyuma nkashobora kuronka ngene nshobora gufungura uyu munsi ibyo rero biraheza bikambabaza cyane.
Abafise ubumuga baganira na radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko babuze imitahe gukora bakiteza imbere nk'abandi bakamenyesha ko bamugaye ingingo ariko ko mu mutwe hakora neza.
Ikintu gikenewe cyane cyane nuko twadufise imishinga mishinga natwe dukora kubera ko umuntu amugaye arashoboye hari ukunge n'ubumugaye nk'ubuguru n'ukuboko ariko mu mutwe hakaba hakora kubera ko utawufise ikintu rero uri gukora utegereza gushyira mu bibazo uravye nk'akarorero nka jyewe ndi mu Burundi kubera ko nari mfise amikoro narakora ariko kugera ubuho ndi ngaha mu nkambi kubera ko ata ahantu ndi bukure n'igishoro kugira nkore ubunyene mba nibereye ngaho ndaheka icyo nkora n'icyo ndeka ubu nkaguma ngaho ariko hamwe noro nk'igishoro ndumva ko bwa bwonko bwanje bwasubira bugakora.
Urongoye abarundi baba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashimira intambwe amashyirahamwe afasha abafise ubumuga ageze ko mukabaronsa bya nkenerwa bimwe bimwe Eroje Rugemangabo akamenyesha ariko ko bagiye kubandanya bavugira abo bafise ubumuga kugira baronke abafasha kwiteza imbere bigaragara kugira abafise ubumuga bave mu bwigunge bamamwo haherutse kuvuka ishyirahamwe ry'inkino zihariwe abamugaye mu ikambi ya Mahama kugira nabo baje imbere y'abandi berekane ko bashoboye. Uburongo iryo shyirahamwe Eric Hakizimana amenyesha ko izo nkino zimaze gufasha abatari bake kuja habona bakidagadura abantu bakaza kubarorera. Inkino za gicuti bamaze gukina n'ababoneye izuba harimwo n'abamaze guserukira u Rwanda mu makungu zatumye abitabira mwene izo nkino biyongera. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika dusa nk'abariko barasoza ariko imbere y'uko dusezerana rero mbanze ndabibutse ko indwi y'icunamo mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yatanguye itariki y'indwi ihera uno munsi. Uno mwaka rero wari umwaka ugira 2026 abanyarwanda n'abandi bose bibuka iyo Jenoside. Imihango itandukanye ikaba yagiye ibera mu mambasade y'u Rwanda ari mu bihugu bitandukanye no mu bindi bice by'igihugu cy'u Rwanda. Uno mwaka icivugo cyari cyafashwe akaba ari twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, dushigikira ibyiza twagezeho. Nuko rero mugire umunsi mwiza ahiwanyu, tuzosubire nkaho twatanguriye.